say she just want to climb on it. We ask him to move it.
Ni radio ijwi y'Amerika. Radio ijwi y'Amerika isanganira i Washington DC mu kigundi mu Kinyarwanda. Mu rundi rw'ikigundi ku mirongo igufi ya 12 ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 na FM 88.3 n'ibice bitatu. Niyo nizo nshuti mwese turi kumwe ni Frederic Mukije atiramije ibiganiro ku isaha. Ibiganiro tubandanya turategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. Leta y'u Burundi irabandanya kwigira hamwe n'Abarundi uburyo bwo kugira umuziro ikoreshwa y'umwanya utabura.
Rero dufate izindi zibiri nk'uko twabigize no mu bindi bisata dukorane tuzinanye, duce tugirana urunani, tumenye abantu bariko barahingura ibintu, duce tumenya n'abadandaza bashaka kubifata kugira ngo babidandaze.
Uyu ni Deogi de Rema mu mushikiranganje w'Uburundi yajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Inkuru kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere k'ikiyaga binini arimo impunzi z'Abarundi zishika ku 500 zo mu ikambi ya Mahama ziteguye gutahuka mu Burundi. Aho kera impunzi z'Abarundi mu ikambi ya Rusenda zisaba gufashwa gutahuka hamwe n'ikibazo kijanye n'ingaruka z'ikiza cya corona mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko iyi imbere yaho reka dutega amatwi umwungenzi wacu Aloisa Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Frederic. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Francophonie cyangwa OIF mu camake, kuri uyu wa kabiri ryarakuye igihugu cya Mali muri uwo muryango kubera kudeta yakozwe n'akagwi k'abasirikare. Iryo shyirahamwe rivuga ko rizogirana imigenderanire na leta ifashe abasivile kandi igana kuri demokarasi. Iyi ngingo ifashwe inyuma y'umunsi umwe intumwa z'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO hamwe n'akagwi kafashe ubutegetsi muri Mali batangaje ko batumvikanye ku gusubiza Mali ku ntwaro ya demokarasi. OIF yasabye kandi irekurwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita yahisemo gutanga imihoho kugira ntihaseseke amaraso mu gihugu. OIF yasabye kandi ko hashingwa leta mfata kibanza irongowe n'abasivile. Iryo shyirahamwe ryavuze ko rizorungika intumwa zo ku rwego rwo hejuru muri Mali mu minsi iri imbere. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryaratangaje ko umugabane wa Afurika wose utakirangwamwo umugera utera indwara y'ubukangwe. Haciye imyaka 20 amaleta ya Afurika yiyemeje kuranzurana n'imizi indwara y'ubukangwe. Dr. Mohamed Al-Pate wo muri OMS yavuze ko ibyo byashobotse kubera abategetsi batari bake barimwo abamareta, abakuru b'amoko, abamadini, imiryango, abakorera bushake hamwe n'abakora mu gisata cy'amagara y'abantu babigizemwo uruhara runini. OMS isaba ababyeyi kudaca bijajara ariko babandanye bacandagisha abana babo urucanco rw'ubukangwe. Leta ya Amerika yavuze kuri uyu wa kabiri ko ibyabajwe cyane n'ibyavuye mu bipimo byakozwe ku utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya Alexei Navalny akekwa kuba yarahawe ishyano na leta y'Uburusiya. Umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Mike Pompeo yavuze ko mu gihe koba ari ukuri Amerika yoca yifatanya n'Uburaya mu gusaba amatohoza yimbitse no kubifashamwo. Leta y'Uburusiya yarahakanye ibyo byagirije ko yagize uruhara mu gutera Navalny ubakiri muri koma mu bitaro mu gihugu cy'Ubudage inyuma yo kugwarira mu ndege yari mukuye muri Siberia agana i Moscow. Indege Navalny yarimwo yarahakanye ko atabifungurwa yamuhaye. Ni umunyapolitiki akunze gukora amatohoza ku biturire biribwa mu Burusiya kandi ni umwe mu banegura cyane Perezida Vladimir Putin. Chancellor w'Ubudagi Angela Merkel hamwe n'abandi bategetsi b'abanyaburaya basabye Uburusiya gukora amatohoza yuzuye. Icegera cy'umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu Stephen Began cyari byitezwe ko iki kibazo akivuga mu rugendo yatangwe mu Burusiya ejo ku munsi wa kabiri. Perezida w'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko atamwumvikano uraboneka wo kugumizaho ibihano kuri Irani mu bihugu 15 byose bigize ako kanama kandi ko atangiye ngo ku byasabwe na Amerika iriko irafatwa. Perezida w'ako kanama umunya Indonesia ambasaderi Diane Triansh Jari yavuze ko atari ku ruhande rwo kugira aho ahagaze. Mu ndwi iheze umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire Mike Pompeo yagiye New York gusaba ko ibihano amakungu yafatiye Irani ikiringo cyabyo kizohera mu kwezi kw'icumi bigumizwaho. Leta ya Trump yiyemeje kugumizaho ibihano ku bigwanisho kuri Irani hamwe n'ibindi bihano bibiherekeza. Ambasaderi wa Amerika muri ONU Kerry Craft yavuze kuri wa kabiri ko ababajwe n'uko hari ibihugu bigize ako kanama byatakaje inzira ubu bikaba byiyemeje gushyigikira iterabwoba. Ambasaderi w'Urusiya Vasily Nebenzia yavuze ko yizeye ko ingingo ya perezida w'ako kanama ishobora guhagarika icyo kibazo kandi Amerika izohagarika iyo nzira yayo igomba gukurikiza.
Urakoze Aloise ku makuru yaje kudushikiriza. Tuyibutse nshuti mwese kuri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mu kihumbi ya 1912 ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 103.3 na FM 88.3. Mu Kenya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu ntara tuyatangura mu Burundi aho ubu ushikanganje n'idukikije uburimyi n'ubworozi bunegura koha kibonekeza umwanya mutabora mu gihugu. Abakorera mu cyo gisata bavuga ko bagikoresha ubwo mwanya kuko atabindi bikoresho baronka. Iyi nkuru ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyisomerwa na Desire Hatuimana umunyeshuri makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo nama yabanje kubwira abadandaza ibyo bikoresho hamwe n'ababihingura ko babandanije bakoresha uwo mwanya n'amacupa atabora mbere bakanabirangura hanze y'igihugu kandi itegeko ribibuza ryaratewe ku mukono.
Ubumwanya bwari bugikoreshwa ukuri kwamye nka mbere kandi bwari bonekeza ku bwinshi mu masoko. Harinjijwe kandi n'ubundi bumwanya butari buke n'ubutari bumenyerewe inyuma y'ishyirwa mu ngiro y'iryo tegeko. Byaragaragaye muri uwo mwirimburo k'ubumwanya bucuruzwa ku masoko nka bwose bukoregwa mu Burundi. Twasanze hariho ububiko bunini k'ubumwanya mu mahinguriro no mu badandaza bakanemeza yuko hariho n'ubundi umwanya utarinjizwa mu gihugu.
Bamaze guhabwa ijambo abadandaza bemeje ko hari ibyo badatahura bamwe mu bafise ubumesero bwa kijambere ntibabona iyo bazokura ibindi bikoresho. Ferdinand Ndayirukiye yabagije cyo subirira uwo mwanya basanzwe akoresha kuko barondeye mu gihugu barahebura.
Bavuze ko ari zindi ambaraje nyinshi bashobora gukora mbwa kaba n'izindi nyinshi arabona neza izo zisubirira nkuje special man babwira ati ngiye nko muzomene ya ibya pinshop turabona ambaraje ngaha babazi gukora bashobora gukora iyo subirire rya sashe dukoresha mu pinshop. Ubu turazana ari sashe biodegrada dufite juste validite ya une ane apeze une ane yo nyine iri degrada mbwangira mwoduha umuco ku byerekeye sashe isashe biodegradable.
Uwundi we iba zingene bizoca bigenda mu gihe bimwe mu bidandazwa biva hanze biza bitekewe muri ubwo bumwanya abarongoye Burundi batemera.
Cyane kenshi ibintu ama pH mama jirya no hino. Burya heshi na heshi nkuko yavuze heshi mu izine hose adisha muri ambaraje mu ishashi. Mwe mu kiraba muraje n'ibintu ngo nibyo bimeze mu kingi iki. Ko izo pH keshi zituma mu Bushinwa ziva mu Bugande ziva Nairobi n'imbongo hoya n'ivyo mbo muzabana ziza mu mashashi. Nkije mbona heshi na keshi mutobi cyako cyane kwera ni mu mindi bihugu biva hadu mu izine bitagi mu mashashi. Mukaje mu kikirazo gusa cyizi shashi iringa ha mu gihugu.
Kubatanguje amahinguriro ahingura umwanya canke ibikoresho bibora wabasanga umuti wovahanda tari kuri bo. Vianney Harerimana arongo ihinguriro rikora umwanya bubora asaba leta kuzibira amacupa n'umwanya bwose buva hanze.
Ndabasabye mumanuke muri douane ama frontiere aho byinjirira hose kukwezi n'amakamyo n'amakamyo n'amakese no haruru tangura mudufashe mwanya kubahwa muzibire kwanza bijya byinjira biri yambare na yama shashe da fabrika na maji ni kwa kundi nye tangura muzibire muri abya maji ava muri Tanzania ari yambare na mashashe arateye ubwoba gusa Tanzania gusa Kenya hesi bigumabyinjira ku munsi ku munsi.
Kuri ibyo bisabwa umushikiranganji de Guide Rurema yatanze ikiringo cindwi zibiri kugira abafise intererano n'ibibazo ku bijyanye n'iyo ngingo baza babishikirije ubushikiranganji bubijejwe mu ntumbero yo kurondera umuti ukubahiriza iyo ngingo.
Reka rero dufate izindi zibiri nkuko twabigize no mu bindi bisata dukorane tuzinanye duce tugirana urunani tumenye abantu bariko barahingura ibintu duce tumenya n'abadandaza bashaka kubifata kugira ngo babidandaze mwebwe mufise utwo tubazo duto duto kwa masashe tuzobishyira muri wa mugambi w'amahinguriro ni ukuvuga muzaba mubirekuriwe muzobidusaba mutubwira ibyinjiye tubirekura mugabo ntihagire abaca bikika mu kiza n'ukuri.
Ikiringo cy'ikigongwe cyo gukoresha umwanya butabora kikaba cyarangiye kwa 22 ukwezi kwa 8 mwaka 2019. Itegeko ribuza ubwo umwanya ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mwaka 2018. Itegeko ryari kujya mu ngiro kuva kwa 28 ukwezi kwa kabiri mwaka 2019 ariko ubushikiranganji burongera ikiringo bwitiriye ikigongwe none harenze umwaka kuri icyo kiringo hacibonekeza ibikoresho by'ubwo bumwanya n'amacupa atabora. Ikiringo ntabanduka nubu kikaba kitashizwe ahabona n'umushikiranganji w'ibidukikije uburinyi n'ubworozi.
Urakoze Desire. Impunzi z'abarundi zishika ku 500 ziriteguriye gutahukanwa n'ishyirahamwe HCR hamwe na Leta y'u Rwanda kuri uyu wa kane. Ibyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi HCR byasiguriye Ijwi ry'Amerika kwa Barundi bazoshikanwa ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda n'u Burundi ari naho abategetsi b'u Burundi bazobakirira. Ujo kuri wa gatatu bose barava mu miryango yabo waje kurara mu kibanza cyo kurindiramo bita mu Gifaransa Maison de Tante. Ni inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa kane inkoko ni ya ngoma bamwe mu Barundi bari bahungiye mu ikambi y'impunzi y'amahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bazinduka bafata inzira itumbera mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda umupfasoni Elise Vireshalana yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyihariye ko hategekanijwe gutahukanwa abagera ku 500. Ati biharo dufise twavuga ko bikiri mfata kibanza n'abagera ku 558 bari mu miryango 178 ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba canke bashobora kugwara giturumbuka canke kuzindi mvo bakisabira kurindira gato. Nico gituma ubu twategekanije ko igice ca mbere kigendamwo impunzi 500 yamara ibitigiri ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe n'abagenzi bacu bo mu Burundi. Nawe biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni canke ibindi bibazo bubanza kubikemura imbere yuko bataha.
Icitenderwa umuntu wese mwiyandikishije akarafite icupa ryagaze arasabwa kuritanga hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu bubiko arasabwa kubikemura kuko biyamubera intandaro yo kutataha. Ubwo rero ntukeneye gutaha
bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa.
Twashyize tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu bari ngo baradutega imitego. Ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya Mahama nta muntu n'umwe yubura ikibazo kandi naho tukigira uno munsi umuntu arashobora kugikreya ubwo nyene akaza kuri HCR umugore cyanke umwana bigatuma uno munsi cyanke ejo udatahukanwa. Kuko no kubwira neza munyamakuru mu nkambi y'Imahama hari ikintu bita umugwazo bawaka muri banki Rambere niwe utunze abantu bo ngaha. Nta murundi n'umwe w'impunzi y'Imahama wosanga ni muri buri afisi karata mu nzu yiwe ubu turi mu 18 usanga ideni afise ari iyo mu kwezi kwa 12 rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugyanga abo bica bisaba ko yakumugwaza kayinjiye mu kwezi kwa gatandatu bikabandanya ugasanga geze mu mwaka ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi numwe atoba mu ikambi y'imahama
ico bikoze ishyamwe mpoza makungu gita impunzi # rirabahumuriza kwico kibazo cy'amadeni rizo bafasha kugikemura kugira ngo nikibe intambamye yo gutaka impunzi za byisabiye. Hasabo ni bake cyane kandi turabizi baba bafite amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mu ikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere. Ibi turabikurikiranira hagufi kimwe kimwe kwacu nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zo babuza gutahuka. Ku Rwanda rw'u Burundi ahize mpunzi zizoshikira mu ntara ya Ngozi na Muyinga haramaze gutegurwa ubushiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu bujejwe icyo kibazo n'izindi ntumwa kundwa iheze baragendeye ivyo bibanza kuraba uko bimeze. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Turagira urugendo rwo kujya turabe ubwa mbere kandi bazoshikiramo isongore mu ntara ya Ngozi niho twahereye aho twasanze ikambi risanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo kenshi kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo bazabapime cyane cya kiza cy'umugera wa corona no gusubiramo gukubura biramwe utuntu tw'uduti ibiti n'intebe zo gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeye hamahongere asubigwemo n'itangiye gushiramo amazi yari sanzwe iri ngaha. Tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi ni mu ntara ya Muyinga hafi y'Urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko bashobora kuzobashira hari ari kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600
kuva mu mwaka w'2015 ni rya mbere impunzi zivuye mu Rwanda zitabukanwa ku gushaka kwazo hashize kandi leta y'u Rwanda rwakiriye abarundi barenga 172 bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza. Cye Clave ni inkuru Kigali ku bijwi rya Amerika.
Urakoze Clave tukivuga kandi kubibazo by'impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi z'Abarundi zisaba leta y'u Burundi kuganira na leta ya Kongo kugira ngo nazo zibone uko zizotahukanwa kuko zirambiwe n'ubuzima bubi zibayemo. Inkuru ya Vedaste Ngabo umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu seruko bwa Kongo.
Kuva mu mwaka w'2017 impunzi z'Abarundi zirengeje 180 zahungiye mu gihugu cya Tanzania zimaze gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo binyuze mu bukangurambaga leta y'u Burundi n'iya Tanzania byicyarabishishikariza impunzi ziri mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu gutahuka ku bushake bwazo. Gusa ugeze mu ngambi z'impunzi z'Abarundi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usangiye atari ko bimeze kuko usanga zimwe mu mpunzi ariko zisabisha leta ya Kongo ko yazifasha gutahuka izindi nazo hari aho usanga zikiki ingambi zigatahuka zitarinze kwiyandikisha bitewe n'ubuzima bubi zibayemo mu Rusenda, Murongwe ndetse no mu ngambi z'agateganyo ziri muri Uvira. Ndabarushimana Selafine na Ndumukamaline babasanze akorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda baje kwiyandikisha kugira ngo bazafashwe gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Nge nka Dion n'ukundi umuryango wanje nditeguye kugira ane gusubira iyo navuye kubera inzara abana banje bamishiranye bafise imishati itukura kubera inzara kandi n'amatama yabyimbye abandi matama yagize amaguru ya imbye urumvije byose ibyerekana yuko ubuzima bubi ngatubayemo aha mu nkambi. Icyo no saba umukuru w'igihugu nuko yaza akagirane akadutora akadutahana mu gihugu cyacu iyo twaje tuva kuko ngaha mu nkambi badufata na kubera inzara itwomo yatwise twabuze tujya guhiga ubuzima bw'abantu.
Naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu jewe ikate simu y'inzira ndi nayo ikate simu ya rasiyo ndi nayo itelefone ndi nayo kubera inzara inyise naje kwiyandikisha kugira naye mu gihugu cy'iwacu kubera ubuzima bubi kubera nasonze n'abana araba ukuntu umubiri wakorotse kubera inzara n'abana fise muhira matama yahise ubushatsi bwahisiye kubera iki inzara.
Nsengiyumva Audace nawe ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda agaragaza ko leta y'u Burundi yari ikwiriye gushyira imbaraga mu gufasha impunzi zahungiye muri Kongo gutahukanwa kuko ubuzima zibayemo ari bubi cyane.
Twe ngaha mu nkambi tumaze uku n'ukwezi kugira gatanu tutaronka ijya ngaha mu nkambi tukaba turi impunzi badushije ngaha mu nkambi nta matongo baduhe turima nta dufise dukura ariko tumaze amezi atanu atatu tiko turaronka dufungura icyo rero twosaba twe kwasaba yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo duserukira akadutangira agatanga ugwete ngaha muri nkambi ya Rusenda iyo akagishikiriza leta ya Kongo kugira ngo natwe ashobore kuturondera uburyo dushaka guhunguka tukava muri ikambi kuko nta buzima duhafitiye ubuzima bwacu ngaha buriko burahangayika ntacu dufise dufungura ntacu ntaho dufise twikora nta na hamwe
nubwo ari impunzi zo muri iyi nkambi zisabisha gutahukanwa hari n'izindi nazo zitabikozwa kuko zivuga yuko umutekano muke zahunze mu gihugu cy'u Burundi ukiharangwa
sishobora gutaha kubera icyo nahunzeyo n'ubukiriyo nta mahoro araboneka mu Burundi
wahunze iki cyane
Jewe kintu nahunze nahunze kumeswa Jewe numvumenga gutaha jewe ku ruhande rw'iwanje numvumenga ntiharage kubera nyene mu Burundi nta mahoro arabonekayo neza
nk'abantu twahunze duhunga n'icyanjye nk'imbonera kure cyangwa abandi bantu mu nzego z'umutekano n'igipolisi cyangwa isirikare bari basanzwe bahungabanya umutekano w'abanyagihugu n'ubu baracyari mu bibanza byabo ndetse bamwe bamwe baradugije ibibanza ugasanga nabashikira nganji abandi n'abategezi ubwo bwo hejuru urumva uko ikintu twahunze n'ubu kitarahinduka n'ikindi kandi turahumva amakuru y'imwe mu gihugu cy'u Burundi uko hari ibice bimwe bimwe bizino munsi umutekano cyamuri kurahungabana muzarumonge mu bice bya za kibitoke n'ahandi urumva rero yuko umutekano mu majyamo make ntukwiye ntabundi byo twe twifuza guhunguka uretse n'ico nabo twama twumva bafise umugambi wo gushobora guhungabanya umutekano bafashe ibigwanisho ntibarataha ibyo byose ni ibintu bikidutera amakenga bigatuma tudashoka dufata ingingo yo gutaha
umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi asobanura yuko muri kuno kwezi k'umunani bamaze kwandika impunzi 25 zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi aho abiyandikisha bavuga yuko bifuza gutahuka bitewe nuko mu Burundi ari amahoro abandi nabo bagashira imbere ibibazo by'inzara mwomenya yuko mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri muri Kongo ziri kwifuza gutahuka kuri uyu wa kane tariki ya 27 mu gihugu cy'u Rwanda naho impunzi za mbere z'abarundi zizatahukanwa mu Burundi ku bushake bwazo Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu Mutara kivuye
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
mu Rwanda abatuye akarere ka Rusizi mu Burengero bavuga ko bakomeje kubangamirwa n'ingaruka z'inkingo zijyanye n'ikiza cya corona zikumira ako karere zimaze igihe kirekire basaba inzego z'ubutegetsi ko zishyiraho izindi nkingo zofasha mu kwirinda ikwiragira y'ubwandu bw'ikiza cya corona ariko bukaborohereza imigendanire n'ibindi bice by'igihugu muri inkuru mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika ati Minisitiri Mutijima aragaruka kuri zimwe mu ngaruka z'izo ngingo ku batuye i Rusizi n'abahakorera
kuva mu kwezi kwa gatatu ubwo umurwayi wa mbere wa COVID-19 yagaragaraga mu gihugu hahise hafatwa ingamba zirimo kugumisha abaturage mu ngo imirimo myinshi irahagarara ndetse n'ibigo hafi ya byose by'abikorera bihagarika amasezerano y'akazi kuri bamwe mu bari abakozi babyo Ibi bihe bidasanzwe byamaze hafi iminsi 45 mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu imirimo myinshi yongera gukomorerwa ubuzima busa n'ubutangiye kugaruka kuri bamwe nyamara ku batuye mu karere ka Rusizi ibyo ntibyatinze kuko mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiye nyuma y'uko hahagaragariye ubwandu bwa COVID-19 aka karere kahise gashyirwa mu kato ingendo hagati yako n'utundi turere zirahagarara na n'ubu ibintu biracyari uko Ibi byahungabanyije imibereho ya benshi mu baturage cyane cyane ba Nyakabyizi, ku buryo kugezana n'ubu kubona ibyangombwa nkenerwa bikiri ingora abahizi.
Kugezana n'ubu ahubwo njyewe nakwiheraho urugero, sinzishyura mituweli, kandi nubwo bwa mbere rimbayeho ntarishyura mituweli nk'uko kwezi. Nta muntu ukibasha gukora ku rufaranga, mbese twabaye abakene, ntawatinya kuvuga ko turi abakene nyakujya.
Nkanjye nihereyeho twakoranaga n'abakongomani tukarya ari uko abakongomani bambutse. Tumaze amezi ngira ngo agera nko muri atandatu abo bakongomani batatse. Ni ukuvuga ngo akazi twakoraga karahungabanye ku buryo no kurya ari ibibazo bikomeye cyane.
Nirwa mu isoko ndi umudandazi kuva mu gitondo dintoki zanjye sindakora ku bucuruzi. Nose urambwira ngo mitore ndaza kubibona bigenze gute? Ubwanjye no kubona ibihaza umuryango sindi kubibona, nihajya hita mitore cyo urumva ni ikibazo gikomeye.
Mu nzego bigaragara ko zakozweho cyane n'aka kato k'igihe kirekire kugeza ubu Rusizi yisangije, harimo rwo gutwara abantu n'ibintu mu buryo rusange. Ku byerekezo by'ingendo bigera kuri bitandatu, imodoka zitwara abagenzi zahoze ziganamo ubu harakora icyerekezo kimwe gusa, Kamembe Bugarama. Muri gare y'ako karere ahahoze hahurira urujya n'uruza rw'abantu bafata izibererekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, nta n'inyoni itamba. Urahasanga gusa imodoka zahoze zikora uwo murimo, bigaragara ko zimaze igihe kinini zihaparitse. Bwana Dusengimana Yosefu ushinzwe imicungire y'iyi gare yabwiye Ijwi rya Amerika ingaruka kakato gakomeje kubagiraho.
Niyo nahera ku modoka ubwayo ndaza kugera no kubazikoreshaga, imodoka yiparitse amezi arenga atatu burya kugira ngo yongere gusubira mu muhanda babanza kuyikorera ikitwa revizi, kuko moteri yitariho ituruna byanze bikunze igira ikibazo irangirika. Nyinshi mubona hano urumva zizahura n'icyo kibazo. Hanyuma rero tugarutse nano ku bakozi, hano ibiro byose bya za agence birafunze kandi hose hari harimo abakozi. Tubarura agence zigeze ku 9, zose zari zifite abakozi nibura barenga 5. Abo bose nta kazi bafite ubu ngubu. Kandi ubwo bona abo mvuze bo mu biro, imodoka ziri aha ngaha, abashoferi bazo benshi nk'uko imodoka muzibona ziparitse hano batakaje akazi. Abo tujya duhura nabo hano bagerageza nko gutembera bagaruka hano muri gare babaza abastise byifasha gute, turababona benshi babayeho nabi.
Kugera mu mujyi wa Kamembe rwagati mu gice cyagenewe ubucuruzi, imirimo irakorwa ariko kandi abacuruzi nabo ntiborohewe. Bitewe n'aka kato, abaguzi babaye bake kuko bacuruza nabi imbere mu karere gusa. Ariko nabababonye kubona uko barangura ibyo bacuruza ntibyoroshye.
Kuva hano ujya Nyamasheke ntibikunda, kandi mu by'ukuri twajyagayo tugakorayo nk'iyo myumbati, tugakorayo nk'ibyo bijumba, tugakorayo nk'iyo fu y'ubugari, tukaza tugacuruza. Wabugeza hano waraba utundi uhakura hano ukajyana Nyamasheke, nabwo abana bakaramuka. None se ko duheze mu kato tugahera mu karere konyine.
Nk'ubu nkanjye urabona ncuruza ibyuma, hari n'abandi bacuruza ibindi bintu bitandukanye, kandi ibigihe nkora bisaba ko nigera kuri teri nkajya kwishakira imari. Bibamo amayeri menshi utajyaho ntabwo apfa kubona ikintu ucuruza. Rero nk'ubu ngubu urabibona ko inzu nta kintu kinini cyane kirimo, kubera ko amezi atandatu umuntu adasohoka ni ikintu gikomeye.
Aha aba bacuruzi kimwe n'abakora indi mirimo ibasaba gukora ingendo zihuza uturere, bagasaba ko harebwa uburyo bwo gukomorera imigenderanire hagati ya Rusizi n'ibindi bice by'igihugu, hubahirizwa andi mabwiriza yo kwirinda COVID-19.
Badufasha nk'abayobozi batureberera, wenda twajya tunipimisha corona, tukipimisha tukabona iyo mesaje tugenderaho buri munsi, kandi ibyo bidutwaye, ariko ngasohoka mu karere mfite iyo mesaje bakanyemerera ngasohoka nkajya gushaka imari, nkanagaruka n'ubu n'ifite indi, babadukora ikintu gikomeye cyane.
Wenda n'ubwo imipaka yabihagaze ariko ingendo wenda abava i Kigali wenda umuntu ashaka kujya nka Nyamasheke akagenda, mbega no muri rusange imipaka ikaba ihagaze ariko ingendo zo zigakomeza muri runo Rwanda.
Uretse izi ngaruka zishingiye ku mirimo yaba iy'ibigo by'abikorera cyangwa se iy'abaturage ubwabo, bigaragara ko yahungabanye kubera kato k'igihe kirekire Rusizi imazemo, inzego z'ubutegetsi muri aka karere zigaragaza ko hari n'imishinga myinshi ya leta cyane cyane y'ibikorwa remezo yadindiye indi irahagarara. Ibyo ngo biraterwa n'uko abakabaye bayishyira mu bikorwa batemerewe kuhaza mu gihe hakiri mu kato. Nubwo bimeze uko ariko, Bwana Kayumba Ephraim uyobora aka karere aravuga ko mu gihe hari ubwandu bushya bwa COVID-19 bukigaragara mu baturage, gukomora iby'ingendo bidashoboka.
Ingaruka za COVID ziragaragara, ariko tugomba gutekereza ngo niba turambiwe n'ingaruka mbi za COVID, twese nk'abaturage dukora iki kugira ngo dusohoke muri iki kibazo? Ariho hahandi rero buri wese agomba kugera gute? Kubahiriza amabwiriza rero kwirinda kugira ngo tugabanye ubwandu. Nimara kugabanya ihererekanywa ry'ubwandu, birumvikana ko bizadufasha kugira ngo ibikorwa noneho bitangire bikorwa mu bwisanzure. Niyo mipaka tuvuga yafungurwa, kujya i Kigali byafungurwa, ariko ubwo birumvikana ko bisaba ko twese hamwe nk'abayobozi ndetse n'abaturage tuvuga tuti turabirambiwe, reka twubahiriza amabwiriza ariho, hanyuma kugira ngo duhagarike ubwandu ku buryo ari we wese arushaka kuza Rusizi yaza yumva atikandagira akahagera ndetse n'umunyarusizi uvuye hano akajya handi bakamwakira batikandagira
kuva ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bwagaragara mu gihugu mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka aka karere ka Rusizi niko konyine kagize umwihariko wo gushyirwa mu kato k'igihe kirekire na n'ubu kakirimo ni nako kandi karere ko hanze y'umujyi wa Kigali kugeza ubu kagaragayemo abarwayi benshi ba COVID-19 Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Jyoti mwese mkundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye Makubira yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutize amatwi kandi tubateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro umunsi mwiza